Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese, dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kane tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2016. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Mu byo gutarago mbishyigikira n'ubwo mbikunze cyane, kuko biragaragaza iyindi sura itari na nziza. Igihugu murimo kuvamo murasa nk'abagihunze, ko bishatse kugaragara ko mukirimo ariko mutanagikunze kandi mugikora imirimo yayo.
Uyu ni umwe mu Banyarwanda baba mu gihugu cya Uganda avuga ku matora mu gihugu cya Uganda. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka nyamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino, amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloys.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse nshuti z'ijwi rya Amerika. Mbanze ndabasabe muntunge kuko ijwi ritameze neza. Tuyahere mu matora yo mu Buganda. Igipolisi cya Uganda cyatanguje amatohoza ku maraporo cyaronse avuga ko hari abantu baba bafise umugambi wo gukoresha amakarata y'amatora ya magendo kugira bacafuze amatora yo kuri uyu wa kane. Kuri wa kane rero Abaganda niho baja mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka hamwe n'abakuru b'imitumba. Umuvugizi w'igipolisi cya Uganda Fred Henanga amesha ko abo bantu bafise umugambi wo gutera akajagari mu ntumbero yo guhungabanya umutekano mu gihugu. Amenyesha kandi ko igipolisi cyakwiragijwe mu gihugu hagati ku bwinshi kugira bahumurize abanyagihugu kw'amatora ahava aba mwituze. Fred Enanga avugira igipolisi cya Uganda arabeshuza abakwiza ibihuha ko abapolisi barungitswe ku bwinshi mu gihugu kugira batera ubwoba abatavuga rumwe na Perezida Yoweri Museveni hamwe n'umugambwe wiwe NRM uri ku butegetsi. Muri Kenya, leta ya Kenya ifise umugambi wo kubaka ibohero rishasha rizoshigwamwo abagirizwa ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'ababishigikiye. Nk'uko bimenyeshwa na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, kubaka iryo bohero bitumbereye kuburizamwo ivyiyumviro by'iterabwoba. Perezida Uhuru Kenyatta niwe yashikirije uwo mugambi gihe yari mu muhango wo guha impapuro z'umutsindo abantu barenga 2000 bari bahejeje inyigisho zo gucungera amabohero. Perezida Kenyatta ati, tuzokubaka ibohero rishasha ryo kubikamwo abakora ibikorwa by'iterabwoba. Ati, ntituzokwemera ko babandanya babiba imbuto z'iterabwoba mu zindi mbohe z'abanyakenya. Ariko Perezida Kenyatta ntiyamenyesheje igihe naho iryo bohero rizokubakirwa. Muri Turukiya, Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ararahira akarengwa ko agiye kwihora abaturikije ikibombe cyahitanye abantu 28 gikomeretsa abashika 61 ku murwa mukuru Ankara. Amesha ko icyo gitero cyabaye jo ku munsi wa gatatu kirengeye ugutahura k'umuntu kandi akavuga ko atagiye kwihora abagikoze gusa ariko ngo nabo bose binyegeje inyuma yavyo. Perezida Erdogan yaciye yasivya urugendo yari kugira mu gihugu cya Azerbaijan. Ministre wiwe wa mbere Ahmed Davutoglu yaciye nawe ahagarika urugendo yagirajemwo i Bruxelles mu Bubiligi, aho yagiraje kuvugana n'abategetsi b'Uburayi ibijyanye n'ibibazo by'impunzi. Icyo gisasu caturikiye mu modoka mu gihe imiduga y'igisirikare yariko irarengana ku mugwa mukuru Ankara ku metero ziharugwa amajana hafi y'inyubakwa y'inama nshingamateka n'ibiro bikuru bya gisirikare. Gushika ubu ntawuriyitirira icyo gitero. Amakuru avugwa kuri Haiti, leta z'umwe za Amerika zimesha ko atankeka igihugu cya Haiti kizotunganya amatora y'umukuru w'igihugu itariki 24 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2016. aho ni nyuma yaho abashinga amateka ba Haiti batoreye umukuru wa Sena ari nawe agiye kuba umukuru w'igihugu w'imfata kibanza. Icegera cy'umufasha wa sekretere wa leta ya Amerika Kenneth Merten yabwiye ibinyamakuru ko Amerika yiteguye gufasha mu matora muri Haiti mu gihe bo bisabwa. Yamenyesheje kandi ko Amerika imaze guha igihugu cya Haiti imiliyoni 33 z'amadolari mu gufasha mu bikorwa by'amatora. Igihugu cya Haiti cyari kimaze iminsi kitagira umukuru w'igihugu mu gihe wahora kirongoye Michel Martelly atangiye imihoho itariki indwi z'uku kwezi kwa kabiri. Amatora yo gutora umusubirira yigijwe imbere inyuma yaho habereye imigumuko muri ico gihugu, kandi mu gihe abatavuga rumwe na leta bamenyeshereje ko batazoyitaba. Amakuru avuga kuri Yemen naho ugucanamwe hagati y'imigwi iri kiragwana muri ico gihugu ca Yemen byatumye bigorana kongera gutuma ko ibindi biganiro vy'amahoro hagati y'abashamiranye muri ico gihugu. Intumwa idasanzwe ishiramwe impuzamakunguni muri Yemen Ismail Ould Sheikh Ahmed yamenyesheje ejo ku munsi wa gatatu ko izo mpande zitumvikana ku kibazo cy'uko ibindi biganiro byotumwa ko imigwano ibanje guhagarara canke ikibandanya. Ivyo bitangarije inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano. Sheikh Ahmed yabwiye abanyamakuru ko yizera ko ibindi biganiro bizoba mu kwezi kuza. Ati uravye ingene ibijanye na politike byifashe ni nkenegwa ko ivyo biganiro vyihutishwa. Yamenyesheje ko intambara hagati y'abagwanya leta bashikiwe na Arabia Saudite hamwe n'abayisilamu b'abashite b'abahuri bashigikiwe na Iran zimaze guhitana abanyagihugu ba Yemen bashika 600,000 mu gihe abarenga 35,000 bamaze gukomereka. Inyubakwa z'igihugu zarasambuwe ndetse imiryango itari mike irasanzara. Turasubira mu ncamake y'amakuru.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Turasubira mu kanya gato. Muri ko mwumviriza Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wagiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ko ariwe yishe Perezida Cyprien Ntaryamira yarongoye Burundi mu mwaka w'1994 yaguye mu ndege imwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Ivyo biri mu itangazo uwo mugambwe wasohoye ejo ku munsi wa gatatu ku muhingamo ubicishije ku muvugizi wawo Gerard Daniel Ndabirabe. Ijwi ryiwe twarirungikiwe n'umumenyeshamakuru wacu Eloge Wirikaneza.
Abafise ibyo biyagiriza canke biyizi mu bwicanyi bwakozwe mu Burundi basya batazambaye ngo ukuri ntikumenyekane, ari nacyo gituma baguma bakora maremendanya yo kudurumbanya igihugu kugira ngo ntibahakanya na gatoye abene igihugu ko gushobora kurondera uko kuri biciye mu biganiro bitavangura. Kuba barakoze amarorerwa muri kahise ku Burundi gushika naho Kagame atwikira umukuru w'igihugu cyacu Ntaryamira Cyprien ntibashira gati mu ryinyo kuko abakoze iryo bara bategerezwa kubibazwa. Ndasubiramwo, kuba barakoze amarorerwa muri kahise ku Burundi gushika naho Kagame atwikira umukuru w'igihugu cyacu Cyprien Ntaryamira ntibashira gati mu ryinyo kuko abakoze iryo bara bategerezwa kubibazwa. Ukuri kurashobora kuburabuzwa ku munsi cyangwa ukwezi, ariko kurateba kukaja ahabona. Si ugushaka kuburabuza cyanye kunigira mu menshi ibiganiro bihuza Abarundi, si ugushaka gutembagaza intwaro biciye mu biganiro by'amagaburanyama byozana leta mfata kibanza bizotuma ukuri ku byabaye kutamenyekana. Iyo nzira ntishika, bamenye ko ikintu cyose gifise intango n'iherezo. Umugambwe CNDD-FDD urangije itangazo usaba bene gihugu kuguma batekanye kandi bafatanye munda bongere baje mu biganiro mpuza barundi kanatsinda ukuri kuzana urukiza. Umugambwe CNDD-FDD urasabye amakungu kubandanya ashigikira ibyo biganiro bihuza barundi yongera afashe mu kuronsa uburyo wa mu CNDD kugira ngo ushobore no kuja kumviriza abarundi bari hanze gutyo icegeranyo uzosora kizobe kirimwo ibyiyumviro by'abarundi bose.
Kuri ibi birego umugambwe CNDD FDD ushira kuri president w'u Rwanda Paul Kagame ijwi rya America ryari ryifuje kumva ico leta y'u Rwanda bivuga ko ariko ntivyashobotse twagerageje umuvugizi wa leta y'u Rwanda ari nawe umushikiranganje w'imigenderanire n'amakunguru wizi mushiki wabo nditwamubona ariko turaza kongera kumurondera twagerageje kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe FPR Inkotanyi François Ngarambe nawe nyene ntiyasubije telefone n'ubutumwa bwanditse bw'umumenyesha makuru wacu mu Rwanda niba dusubiza turabashikiriza ivyo badutangarije. Radio Ijwi d'America i Washington DC. Leta y'u Burundi iragiriza leta y'u Rwanda ko iri ikora ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Burundi ikaba iriko isaba inama mpuzamakungu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi gufata ingingo yotuma iyo nyifato itabandanya. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije ni wadufitiye iyi nkuru.
Leta y'u Burundi yarandikiye umukuru w'inama mpuzamakungu ujeje umutekano imumenyesha ko igihugu cy'u Rwanda kimaze amezi atari make giha imyimenyerezo ya gisirikare hamwe n'ibigwanisho abarundi b'impunzi barimo abana ngo cinjiza mu gisirikare ku nguvu kugira ngo barungikwe mu Burundi kudurumbanya umutekano hamwe no gusenyura inzego za demokrasi. Leta y'u Burundi ivuga ko kwinjiza impunzi zihanzwe na byinshi mu mirwi irwana hamwe no kuziha ibigwanisho biteko biri n'amasezerano mpuzamakungu yatewe ko igikomo kwigenekezo rya 2018 ryo kwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana na 1951 agenga impunzi. Ivuga ko ivyo biteko biri kandi n'amasezerano yerekeye igihugu ca Republika Congo iharanira demokrasi hamwe n'intara yatewe ko igikomo ya Addis Abeba ku murwa mukuru w'igihugu ca Ethiopia kwigenekezo rya 2024 ry'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2013 amasezerano yatewe ko igikomo n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu. Muri iryo kete leta y'u Burundi iragaruka ku ngingo ya gatanu yibutse ibintu bihugu byo muri ako karere bitegereza kubahiriza birimwo kutisuka mu biraba ikindi gihugu kudashigikira imirwi yitwaje ibigwanisho kubahiriza ubwigenge hamwe n'imbibe z'ibindi bihugu kudaha indaro canke gukingira abantu bose bagirizwa ibyaha. Leta y'u Burundi iributsa kandi kunyifato y'igihugu cy'u Rwanda yo kwinjiza mu gisirikare impunzi z'abarundi zifise imyaka iri munsi ya 18 ite kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira abana yatewe ko gikoma mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana na 1989. Leta y'u Burundi ivuga kwishima kw'inama mpuzamakungu ijeje umutekano ifise muri iki gihe raporo yemewe yashikirijwe n'abahinga b'iryo shirahamwe igaragaza agasotoro ka leta y'u Rwanda gashobora gutuma iyo ntara yose irangwamwo umutekano muke. Leta y'u Burundi yatekamo inama mpuzamakungu ijeje umutekano kayisaba gufata ingingo zikwiye zotuma igihugu cy'u Rwanda kidasubira gukora ibikorwa byo kudurumbanya umutekano mu Burundi hamwe no mu kurenga ku masezerano y'umutekano mu ntara cateko igikomo.
Mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mu gihe abanyauganda baza kuja mu matora y'umukuru w'igihugu no munsi bamwe mu banyarwanda bakorera mu gisagara ca Kampala no hanze yacu batanguye gufata inzira basubira mu gihugu cyabo. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko batinya ko hashobora kuvyuka kajagari bemeje ko amatora niyarangira bazogaruka bakabandanya akazi kabo uko bisanzwe. Umumenyesha makuru wacu Eric Bagiri w'ubusa niwe yakwirikiranye iyi nkuru.
Ukigerana Mirembe Road ntushobora gutambuka mu ntambwe 50 utarumva bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aha niho haparika imodoka z'amakampani ya Trinity Express na Jaguar Express zitwara abagenzi zibavana mu Rwanda zibageze i Kampala zinabakomeza nyacyo kimwe n'izibagarura. Aha abanyarwanda bahakorera imirimo itandukanye nko kuvunja amafaranga. Mu kiganiro ku matora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane muri Uganda bamwe bemeza ko bavukiye Uganda bakagira imiryango mu Rwanda bavuga ko biteguye gutora nk'abandi bose. Benshi banambye ku mukandida w'ishyaka riri ku butegetsi bwana Yoweri Kaguta Museveni muri NRM.
Amatora nta kibazo rwose aho butegeze amasaha agere gusa tujye gutora.
Muzatorera
turiteguye nyuzatorera ahangaha kuri na Mirembe Road.
Matora turayiteguye tuyiteguye neza dufite n'icyizere nubwo bisa nkaho bishyushye kurusha ibindi bihe byose ariko dufite icyizere ko nanone umukuru w'igihugu President Yoweri Museveni Kaguta zongera gatsinda. Icyizere turagifite
hari abantu bavuga ngo arashe ashaje ntabwo yagombye kuba ari gutorwa oro buhagaze hehe aho ngaho
abantu ahubwo giyewe ntekereza yuko abasore ari atari bo beza umuntu ushaje ari we mwiza kuko ari we uyobora neza kurusha kuko abasore kuko bagira ingenga bitekerezo bafite ivangura moko ariko president Museveni we ahagaze yubatse ku kintu cyo kutavangura moko ndetse n'amadini
abanyarwanda bari nyuma ya Museveni basanga nyuma y'imyaka 30 ategeka Uganda yongeye gutorerwa uwo mwanya hari byinshi yahindura birimo kongera iterambere kuri rubanda
nawe hari igihe avuga ibintu ariko ntabikore no guhindura iterambere ry'igihugu gukora imihanda yarabyemeye dore ko ninahanga habonetse anamavuta ibintu yahindura ni byinshi nkuko agenda bivuga kubera ko arashaka gufasha abantu guhimba ibigega bifasha abantu batishoboye kubaka amashuri y'abantu nanone rubanda rugufi
naga ikiremwa muntu gihawa agaciro for example nk'ahantu nkorera babana bakubisa umujura barabica tureba n'amaso yacu umuntu arimo arapfureba shobaba ahindure security yongeremo kandi sina Museveni gusa n'undi president uri buze nawe ahindure kumikorere
mu minsi yashize byari bicika kubiyamamariza gutegeka igihugu kuburyo hari nabatangiye kuvuga ko bishobora kutazaba byiza nyuma y'amatora bamwe mu banyarwanda badafite ubwenge igihugu byabateye ubwoba bahitamo kuba basubiye iwabo bagatega amaso iyo byerekeza
ubwomesemo uyu munsi kubona asubira iwacu
kubera icyo utashye umunsi amatora rero
imino minsi abantu numve ngo barasiye makerere kandi nakavuye ni kenshi hano mu gihugu uko ndi kubibona bisemo kubona ataye iwacu uyu munsi abaturage bose bafite ubwoba uko ndi kubyumva nkumva nanjye mfite impungenge kandi nta umunyagihugu cyangirira ingaruka mbi abari bangezeho
utashye hehe mu Rwanda
I Musanze muri cyo
kubanga ariho ibigambo bango kuwa Museveni atatuwe agomba kuba imyigaragambyo cyangwa akavuyo ubwo rero twirinze kuba tudafite kadi ya Uganda ngo tubashe kuronda dusabe kuba tugenze mu Rwanda tukazagaruka turango bitere twizeye ko umusaza agomba gutorwa tukano ko ntari birye
abarangije gufatisha ubuzima muri Uganda badashaka no kubuvirira ntibemeranya n'abanyarwanda bafashe inzira batinya umwuka bakurikira amatora y'umukuru w'igihugu uyu mugabo yemereje ijwi rya Amerika ko agiye kumara imyaka 20 muri Uganda
mu byo gutarago mbishyigikira n'ubwo mbikunze cyane kuko biragaragaza iyindi sura itari na nziza igihugu murimo kuvamo murasa nk'abagihunze ko bishatse kugaragara ko mukirimo ariko mutanagikunze kandi mugikora imirimo yayo bishoboka baguma abatore bamare gutora bagume mu gihugu turimo kuko nk'urugero nk'ubu mwanya nge mfite business ya miliyoni zirenga 20 cyangwa 50 ahantu nkorera business imeze gutyo nirukankemo kubera ngo amatora bishatse kuvuga ko nanahakunze nanahashaka iyo ni iyindi sura itari nziza ko bishatse gusobanura ngo ubuyobozi barimo kwirukanyira nk'urugero wenda president Museveni aramutse avuyeho hakajyaho president wenda Besigye ashobora kubakanira mu bundi buryo buhambaye kuko bamweretse ko badashaka no kubashyigikira
bamwe mu banyarwanda baba muri Uganda bafite ubwenge igihugu bwaho nabigiha amatora ataraba ngo habenye uwatowe baracyari mu gihirahiro
adatowe umuntu yata
none se niyo Museveni adatowe mwataha muri hano kubwa Museveni
ndiho kubwe kuko naje mwizera no kubashyira yakoranaga n'abakuru bacu ndiho kubwe rwose
nubajya wese ntinakorana neza
wajya wese ntabwo nzi ko twakora neza ko ntaramumenyera nabanza nkagenda nkazaba ngaruka nzimikorere
ibi biriho mu gihe mu minsi yashize abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda biyamirije ko hari abanyarwanda baza muri iki gihugu bagiye gutora perezida Museveni umwuka urasanzwe muri Uganda mu gihe habura amasaha make ngo abanyayuganda binjire mu matora amahanga hanze amaso polisi ya Uganda yavuze ko yiteguye kuba yakumira ikintu cyaricyo cyose cyahungabanya aya matora ishyira no mu majwi bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ivuga ko byandika inkuru zigamije gushyushya imitwe ya rubanda amatora azatangira saa moya za mu gitondo hano muri Uganda saa 12 zo mu Rwanda no mu Burundi arangire saa 10 za nimugoroba saa 9 zo mu Rwanda no mu Burundi akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kampala
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC kumakuru yerekeye inkino mu gihe inkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gisagara cya Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil zizoba mu kwezi k'8 k'uyu mwaka twashoboye kuvugana na Diane Nukuri umunonotsi w'umurundikazi yiruka marathon yashoboye gushikana minima kugira zoje I Rio de Janeiro yatanguye yishura kuco yakoze kugira ashikane izo minima no kugene ariko aritegura
Ego murakoze mu mwaka wahera nagize marato ya mu Bwongereza niho naronse minima ya niruta amasaha 2 n'iminota 27 n'amasaha 5 niwe naronka zo minima zo kuja muri Jeux Olympiques. Ego naho ndiko ndagira imyimenyerezo nkongera nkagira n'amahitanwa kugira nitegure, ariko neza ndatangura kwitegura mu kwezi kwa gatanu, nihe amezi atatu yo kwitegura neza kugira nze guserukira igihugu ndi meze neza.
Si irya mbere uja mu mahiganwa mpuzamakungu ya Olympic kwiruka marathon, nikihe uzokubakira ko ku kugenda bavyifashemwo mu mahiganwa yabaye imbere yaho, nikihe ubona gishasha uzogerageza gushimikira ko kuri iri higanwa yimirije amahiganwa mpuzamakungu ya Olympic y'i Rio de Janeiro?
Gishasha nuko ata uye ndabimenyeye nzi ingene ajya amahiganwa agenda, kandi niko ndiko ndakura nfise icyo wita ntuze experience nzogenda nka nzi yuko ari nka nibaza ko nshobora kuja mu zindi zo muri 2020, ariko uye ndabona yuko kubera nzi abo duhiganwa n'abantu twamadora muri ama competition muri zo mu Bwongereza amamarato ya New York, kubera tuzinanye nzi gushika ubuye ndazi icyo umubiri wanjye ushobora gukora, nzogerageza kugira ngene nkomeye, ariko nahone kubera marato ari ndende ngende ntafise ingorane ya ntuze y'amaguru kugira ngende ibintu byose bimeze neza, ariko kubera ubuye maze kuja yaza bayigi ya gatatu ngiye muri Jeux Olympiques, nibaza ko muri umwanya ubuye bizokoroha, kandi ubuye kisha n'abantu benshi bashigikira umuryango igihugu baza kubuye bizoba bimeze neza kurusha Jeux Olympiques zihetse.
Ndibaza mu myiteguro mugira no mu mahiganwa mwagiyemo ya Olympique muri kahise, murabaho aho ayo mahiganwa abereye kugene hameze, ari byerekeye ibihe, ari byerekeye geography no vuga ku byerekeye Rio de Janeiro, hatandukanye n'ahandi gute muri ko mwitegura gute ku kugene ho bahatandukanye n'ahandi muvyiteguramo?
Nko mu Bwongereza twatuzi ko kenshi haba hakanye, ariko kubera hahinduka rimwe rimwe twategereza kwitegura ahantu hakanye, kandi n'ahandi hantu hashushe kubera kenshi niza kumenya ingene ntuze ya klima ihinduka. Ariko nko muri Brazil zoba ari muri Ivere yaho, ariko Ivere yaho naho haba hashushe, haba ari nko mu nka mayite yo ngaha kubera ho hashuha cyane, kubera rero jewe mba ahantu mu misozi hadashuha kenshi, nzokorera ahantu aho mba, ariko nzomanuka ahandi naho haba hariho haba hashushe, ahantu hafise klima nk'iya Brazil kugira ndabyitegure, kandi urumva kubera ari distance ndende ntegereza ivyo byose kugira gushyira mu ntuze ya umwanya muremure n'imyiteguro miremire, kandi ndondere menyere ahakanye ahashushe kugira ngende nshitse hariya nsingire ingorane, ariko kubera nsize umwanya muremure wo kuvyitegurira ivyo rero birafasha kugira, ariko je ndagira mantuze ya amahiganwa ahashushe ahakanye kenshi nkaho usanga bitazofata umwanya muremure kugira ndabimenyere.
Murakoze ari Diane Nukuri, umunonotsi w'umurundikazi aherutse gutsindira minima zo kuja guhiganwa mu mahiganwa mpuzamakungu Olympic azobera i Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil mu kwezi k'umunani. Tubariko turaganira, urakoze kuri iki kiganiro. Reka haracyasigaye umwanya mu myiteguro muri ko muragira tuzokwirikirana, tuzobatera kamo mutubwire aho mugejeje imyiteguro.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi ry'Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Manda ntarengwa za perezida zifasha demokarasi. Mu mwaka w'1951 ku nshuro ya 22 itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivugururwa, handitswe ko nta muntu n'umwe uzatorerwa kuba perezida inshuro zirenze ebyiri, kandi ko nta muntu n'umwe uzaba perezida cyangwa ngo akore imirimo ya perezida imyaka irenga ibiri kuri manda undi yatorewe ushobora gutorerwa umwanya wa perezida inshuro zirenze imwe. Iryo vugurura ry'itegeko nshinga ryakemuye ikibazo cy'Abanyamerika bari baragiyeho impaka kuva Repubulika ivutse. bibazaga bati hagomba umubare ntarengwa wa manda perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayobora igihugu. Mu itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemejwe mu 1789 nta manda ntarengwa za perezida ryashyizeho. Cyakora Abanyamerika benshi bari bafite ubwoba ko umuyobozi ukunzwe cyane n'abaturage igihe yagenda akomeza gutorwa bishobora kuba byazavamo guhindura igihugu nk'akarimake cyangwa gukandamiza abaturage. Thomas Jefferson wabaye perezida wa gatatu wa Amerika wanditse itangazo ry'ubwigenge yatewe ikibazo cyane nuko nta manda ntarengwa zari mu iryo tegeko nshinga. Yaranditse ati ikintu nakunze na gato nuko ikintu cyose gikenewe mu guhindura ubuyobozi kitahawe umwanya mu itegeko nshinga ariko cyane cyane kubireba perezida. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington yahisemo kugarukiriza manda ze kuri ebyiri. Ni urugero rwakurikijwe kugeza Franklin Delano Roosevelt atorewe manda ya gatatu mu 1940 na manda ya kane mu 1944. Urupfu rwe mu ntangiriro z'umwaka 1945 kuri iyo manda ye ya kane rwabyukije izindi mpaka ku bushobozi bw'abantu bwo gukomeza gutorerwa umwanya wa perezida hibazwa niba icyo gihe ashobora kuyobora neza. Nk'uko Perezida Barack Obama yabyibukije mu ijambo rye ku muryango wa Afurika Yunze Ubumwe mu kwezi kwa karindwi, Nelson Mandela wa Afurika y'Epfo na George Washington wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika basize umurage utazasibangana. Atari ukubera gusa ibyo bakoze bari ku mwanya wa perezida, ahubwo kubera ko bari bafite ubushake bwo kurekura ubutegetsi no kubutanga mu mahoro.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho. Reka mugenzi wacu Aloys Bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru bya bigize amakuru yadushikirije. Aloys.
Makuru twabashikirije mu gihugu cy'Ubuganda, igipolisi cya Uganda cyatanguje amatohoza ku maraporo cya Ronse havuga ko hari abantu baba bafise umugambi wo gukoresha amakarata y'amatora ya magendo kugira bacafuze amatora yo kuri uyu wa kane. Umuvugizi w'igipolisi cya Uganda Fred Enanga amesha ko abo bantu bafise umugambi wo gutera akajagari mu ntumbero yo guhungabanya umutekano mu gihugu mu matora ahava kuri uyu wa kane. Muri Kenya, Leta ya Kenya ifise umugambi wo kubaka ibohero rishasha rizoshigwamwo abagirizwa ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'ababishigikiye. Ivyo bimenyeshwa na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta avuga yuko kubaka igibohero bitumbereye kuburizamwo ivyiyumviro by'iterabwoba. Muri Turukiya, Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan arahira akarengwa ko agiye kwihora abaturikije ikibombe cyahitanye abantu 28 gikomeretsa abashika 61 ku mugwa mukuru wa Ankara. Amesha ko ico gitero cabaye jo ku munsi wa gatatu kirengeye gutahura k'umuntu kandi akavuga ko atagiye kwihora ababwikoze gusa ariko ngo nabo bose binyegeje inyuma y'ivyo bitero bazokurikiranwa. Perezida Erdogan yaciye asivye urugendo yari kugira mu gihugu ca Azerbaijan na minisitiri wiwe wa mbere Ahmed Davutoglu nawe acahagarika urugendo yagiragire mu Brussels mu Bubiligi. Amakuru kuri Haiti, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko atankeka igihugu ca Haiti kizotunganya amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki 24 z'uku kwezi kwa kane uyu mwaka w'2016. Aho ni nyuma yaho abashinga amateka ba Haiti batoreye umukuru wa Sena kugira ngo arongore igihugu bifata kibanza.
Njuti mwakurikiranye ibiganiro twahita bafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye. Turabashimiye kuba mwaduteza amatwi mukanye ibiganiro vyacu birabandanye. Nimutangwe. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.